Umunezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka jewe ndakwishikiza nitwa Chris Nikumana uno munsi no munsi wa kane kwa kane w'indwi heze twaraganiriye kuvyerekeye abubatse navuze cyane cyane kubagabo muri couple marié umugabo n'umugore bubatse navuze kuvyerekeye abagabo nerekana ingene dukwiye guhindura amasengesho ara amasengesho kenshi navuze gatoya kubagabo navuga nti kenshi usanga abagabo ko arasenga bavuga ati mana hindura umugore wanje umuhewe kuca bugufi umuhewe kumera gutya umuhewe kunyubaha umuhewe gusenga ugasanga uravuga ibintu byose ushaka ko umugore ahinduka ukisonzesha ukiyiriza kugira Imana ihindura umugore wawe ariko ikintu navuze kwa kane nuko ahubwo ikintu cya mbere ukwiye kubanza gukora ni ugusaba Imana iguhindure wewe kuko niba umara guhinduka neza ugahagarara kubwiye guhagarara biroroshe ko biciye mu guhinduka kwawe Imana izokora ku mugore wawe ni byiza gusengera umugore wawe ariko banza uyisengere wewe uhinduke by'ukuri uno munsi rero narabwiye ko mvuga abagore simvuga abagabo n'uwo simvuga abagore abagore nabo nyene kwenyene kenshi barakuna gusenga bereka Imana amakosa y'abagabo babo iraba amagabo wanje agira ibi iraba mfata gutya ukavuga liste y'ibintu byose akora ariko ugasanga amakosa ukurekana nayo umugabo wawe gusa ugasanga kenshi wewe nawe nyene inyifato yawe nifasha umugabo wawe guhinduka icyo nje nshaka kuvuga no munsi hari giye kenshi usanga wewe kunu wifata biragora ku umugabo wawe ahinduka nashaka rero nimba vyukuri ushaka ko Imana ihindura umugabo wawe hindura amasengesho cyo nicambere usenge Imana wewe iguhindure ube uriya Imana ishaka ko uba aho deruka twasonye mu Efeso 5:25-29 Ephesians 5:25-29 ariko no musu dusoma abanyefeso 5:22-24 Ephesians 5:22-24 ho bavuga abagore atabagore muce bugufi so Yesu mise avo Marie mu bahabagaho banyu comme au Seigneur nkuko mugamburukira umwami wanyu 5:23 ko kwera ngo le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église ko Kristo niwe mutwe w'ishengero umugabo nawe niwe mutwe w'umugore ko byanditse 5:23 hanyuma umurongo wa 4 ngo de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses nkuko ishengero yubaha Kristo niko bagore bakwiye kubaha abagabo babo muri vyose aho rero aragora cyane kukumva kenshi usanga abagore bakora senga Imana ihindura abagabo ariko ikintu cy'ambere ni wasenga usaba Imana iguhindure ubushobozi bwa mpwe muyera cyangwa bwa mwuka wera bukaguhindura bukagutransforma niwe amara guhinduka uzoba ikiraro kugira Imana ihindure umugabo wawe kenshi biragora ko Imana ihindura umugabo wawe kubera wewe utarahinduka nkuko navuze mu ndwi iheze kenshi biragora ko Imana ihindura umugore wawe kubera wewe nawe utarahinduka kuko ari opposition ukwiye kubamwo byorosha amasengesho uri kurasenga ko Imana yashitsa no mugore rero kurasenga ntusenge gusa uwerekana amakosa y'umugabo wawe ahubwo ni wirabe uje imbere y'Imana ugira Imana uti shoboza kuba umugore mu rugo uko ushaka ko ndamuba ureke kuraba ibigezeho ibivugwa hanze no hino hari umonde turimo hari isi turimo iyumvira ukundi Roma 12:2 Romains 12:2 havuga ngo ne vous conformez pas au siècle présent nimwishushanye ni vyisi isi ifise ukuntu yumvira bafise ukuntu biyumvira urugo urugo cyangwa mariage le monde abantu batazi Imana isi bafise ukuntu bayumvira nce gituma uno munsi hari ama divorce atebwoba ingo zaratandukanye zarasambutse ni bake cyane bakiri kumwe n'abari kumwe kenshi sanga batari kumwe kuko satani yaradugije ibintu byinshi bisambura ingo satani kugira asambura isi asambura igihugu bwa mbere asambura ingo rero abagore muri kubana nyubiza muri kangoka senga Imana ibahindure ibahingure uko wenyene ndiho ashaka muba mu rugo nimwamara guhinduka biciye mu guhinduka kwanyu Imana izohindura abagabo banyu hari giye kenshi muvuga te mugabo wanje ntankunda ugasanga wewe wazibiye ikintu cyo tuma gukunda ariko nimwamara kuba ukunyene somi murongo wa 22:22 ukamubaha nko twabisomye ukaja muri position Imana igushakamwo ugahinduka uko mpwemu yarashaka kuhinduka bizotuma n'umugabo wawe ahinduka agafata iforoma ndiho ashaka ko afata turabandanya inyigisho tumaze kwigiye kinini inyigisho y'igitabo cy'itanguriro ejo twari ko tubavuga ku byerekeye igice cya 11 nizere kuri bashasha mugerageze mu je mu archive mu virize ibyo twavuze kuva tugitangura twaragiye turavuga guce bugice nashaka by'ukuri uri mushasha ugerageze kubisubiramo wandika imirongo nizere ko musaha muza murandika ejo narangije ndabasaba ko no munsi mwa mwasomye igice cya 12 chapitre 12 ariko imbere yuko tukivuga nagira mperaheze igice cya 11 to turavuga ibyerekeye munara ngende bashatse kupinga imana bashatse kwishira hejuru hanyuma murongo w'8 twarabonye yuko imana cye basanzaza ku isi bati bahagarika uwo mugambi harama projet cyangwa imigambi imana izohagarika kwera yabonye ubwibone ivyo ukora vyose imana ibonye guca bugufi bihwanye n'ubushake bwayo izo guhezagira ariko niyo abona kuri kurashaka kwishira hejuru nuvuga yuko uzoba wikwigeye muvumo niyo migambi yose igahagarara nubwo yoshaka kubandanya ukabonera kunze ariko nta mugisha wandiho uzobufise murongo w'9 verset 9 turacha mu cyaca 11 murongo w'9 niho basigura neza ko imana yacibaha kuvuga indimi zitandukanye mwibuke yuko bakiyo karubaka barafise ururimi rumwe yarabonye ko rubaka munari kuraduga ngushaka gushika mwicuru hacagere gihe imana izana confusion kuzazanigwa sizi ko muvyumva kugira habe umunara mwibuke ko icyo gihe nta magri canke ivyuma biteye imbere byariho nkuno munsi ariko bateza kugira ururimi rumwe uhutanga amatafari ukora isima ukora umucanga bateza kugira communication bakumvikana n'ururimi rumwe uno munsi nimba mukomana nyumva niko yadufise ururimi rumwe ururimi niko navuga muragumva wa umunyarwanda cyangwa murundi ukura nyumva rero utumvikira unashobora kumva iriko navuga rero ico bisigura ngaha imana yashizeho indimi geregeza mwiyumvire uwore ko afyatura amatafari n'uwundi afise amazi n'unse umucanga badasuye kumvikana umwese akavuga ururimi rwiwe ntibyashoboka umunara waciye uhagarara ruvuga yuko rero iyo imana uri kuragira ibintu binyuranye n'imana atamugambi wayo ufise harimo ubwibone imana yazikabiraba nta mugisha ubufise reka tuje mu shisha 12 nabasavye ko mwosoma chapitre 12 nize ko mwayisomye yose genabwira amajambo akomeye kino gice cha 12 ni gice gikomeye cyane ni gice mera nk'ubutewa ko gatoya kuko ari ibintu byinshi cyane byo kuvuga kwese cha 12 ni itanguriro rya Jerusalem hajya ku gice 10 nabwiye ko ari intanguriro ya Babilone ariko aha ni intanguriro rya Jerusalem Jerusalem murayizi mwese capitale mu mukuru wa Israel ariko itanguriro ya Jerusalem naha mu gice cha 12 chapitre 12 hano tubona Abraham yarafise imyaka 75 75 hanyuma ikintu cyabaye Abraham yumva ijwi ry'Imana rimubwira kansoma murongo wa mbere l'Eternel dit à Abraham nagenabwira gatoya ko ahanye Abraham abafite amabiriya bashobora kubona ko batavuga Abraham bavuga Abraham uwo twita Abraham ariwe Aburahamu imbere yuko aba Aburahamu yitwa Abraham muri bibiliya y'ikirundi handitse Aburamu apana Aburahamu ariko ni Aburamu mu gifaransa ni Abraham nagenabwira yuko Abraham cyangwa Aburahamu ni imana yamwise gutyo tuzobishikira tuzobona mu nyuma ariko imbere na mbere yitwa Abraham ariwe Aburamu rero imana ibwira Abraham imugira ati va muri ico gihugu uve mu nzu ya so ugende mu gihugu nzokwereka iki kintu cyanyigishije gose ku kintu citwa kumvira niyo imana ikubwiye uzoja kenshi usanga abantu bagarariza bigorana ko bagenda kandi imana yabwiye baja ariko nagira babwire yuko Abraham ngaha imana yamubwiye ni yazoja yabwiye ati va muri ico gihugu uve mu nzu kwa so ugende mu gihugu nzokwereka ntacyo kubgiye ariko nzokwereka ico gihugu bisaba kuba uri umuntu vyukuri ubaha imana kuko yaramaze imyaka 75 amerewe neza abakwase ntashobora kwiyumvira umugabo w'imyaka 75 akiba kwase amerewe neza kwase akimanabwiye ati vangaho muri ico gihugu ugende abiratandukanye gose n'abantu bo muri Babel twasoma mu gice cya 11 bobo ntavyo kwaza imana ntavyo kumvira imana bavuze mu ngo wa kanati reka twubake umunara ariko Abraham imana yamubwira ati vanga ugende murongo wa kabiri avuga ati nzokugira ihanga rinini kandi nzoguhezagira nzoguha izina rinini uzoba isoko y'umugisha umurongo wa gatatu avuga imigisha yamwemerera yuko izohezagira abazomuhezagira kandi nzomvuma abazomuvuma reka rero ejo nzabereka ingene Abraham yifashe amaze kumva umuhamagaro wandiho mugira umunsi mwiza ndiho abazigame n'imiryango yanyu.